Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuvitangura gukoreshwa mu mirima mu 2019 abahinga mu by'uburimyi baravuze ko ivyigwa bitigeze birangira kugira ngo haboneke ifumbire ikwije ivyangombwa. Ubu bamwe mu bahinga baheruka kuvuga ko ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi ikoreshwa nabi mu mirima y'abanyagihugu, bagashimikira cyane cyane ku rugero runini rw'iyo fumbire rusukwa muri iyo mirima. Mbega ingaruka ni izihe? Nibyo dushimikirako mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 27 munyonyo mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Bamwe mu bahinga b'abarundi baheruka guheraheza ivyigwa vyerekana ko ifumbire y'uruganda Fomi yokoreshwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Muri ivyo vyigwa abo bahinga bavuga ko leta y'u Burundi itegeka abanyagihugu gukoresha ifumbire irenze urugero mu bitegwa bimwe bimwe nk'ibiraya, ibiharage n'umuceri. Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba yarasomye ivyo vyegeranyo vy'abahinga.
Icyo kigwa cyakozwe mu ntumbero yo kwiga akarusho kari mu mwavu wa Fomi. Mu bihe bisanzwe nk'uko biri mu cyegeranyo cy'abahinga, ku giterwa cy'umuceri hakwiye gukoreshwa ibiro 45 by'umwavu wo mu bwoko bwa imbura ku buringanire bwa hegitare, hamwe n'ibiro 300 by'umwavu wo mu bwoko bwa totahaza kuri hegitare imwe. Ariko kuva mu mwaka w'ihumbi 2019 abarimyi bakoresha ibiro 100 by'umwavu wa imbura kuri hegitare imwe, hamwe n'ibiro 200 by'umwavu wa totahaza kuri ubwo buringanire nyene. Ibyo rero abo bahinga bakaba basanze atanyungu n'imwe bitanga haba mu mwimbo no mu butunzi. Ku giterwa cy'ibiraya ngo kugira haboneke umwimbo mwiza, ubwo bushakashatsi bwerekana ko hakwiye gukoreshwa ibiro 400 by'umwavu wa imbura kuringanire bwa hektare n'ibiro 200 by'umwavu wa bagara kuri hektare. Muri kino gihe abarimyi bakaba bariko barakoresha ibiro 200 by'umwavu wa imbura hamwe n'ibiro 150 by'umwavu wa bagara kuri hektare. Ku giterwa cy'ibiharage abo bahinga bagize ibyo vyigwa berekana ko umwavu wa Fomi imbura ari mwiza cyane kuri ico giterwa. Hakaba hategekanijwe ko ku bwoko bwose bw'ibiharage hakoreshwa ibiro hagati y'ijana n'ijana 150 by'umwavu wa imbura kuri hektare imwe.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuhinga mu by'uburimyi engineer agronome Eric Kabgati atukurenza urugero mu gufumbira birafise ingaruka mbi ku sindimwa.
Iyo igitegwa gihaye angre y'umurengera kirapfa, ubwa mbere ubuhombye amafaranga yawe ko ntibari kuyigura, ica kabiri ugacuhomba na wa mwimbi wari kurashaka. Naya sindimwa nyene hariho nk'ibyo no kwita ubakteri utumikroorganism udukoko dutoya turirwe kugaburira igitegwa tukongera tukaza tuyungura tudekompoza ibiri mwivu kugira nk'ibyatsi biba byaraboze nitwo dukora ubwikorwa gikomeye cyane kugira ngo ibyo byatsi bibore, tukongera tukacana dutobora kugira ngo habeho ya infiltration, tukongera tugacuko dutobora kugira ngo yase ishobore guhema nk'icunyu kitwa phosphore yo kibaye cishi mu murima, gituma inzu twa tubacteri tubamwo zisambuka hama na twa tubacteri tugapfa kuko phosphore ituma ivu rya twita tunonko utwo dukoko tubamwo tworoha saturation. No kuvuga na twa dutoboro tukaziba tugiye rutwo dukoko tuburaho tubambere no gufata ugapfa bwa buhemero bwa yasindimwa burabura ko bwa butoboro bwose bwa bwimbwa na twa dukoko bwa zivye. Iyo buzivye rero isi cimera nk'iyigumye nk'iri compact ko namaze nasubira kuyinfiltrate ngo aje munsi hasha haba yamazi nkukura.
Ubuzima bw'abantu nabwo buraheza bukabangamigwa ku bwa engineer agronome Eric Kabgati.
Nk'icunyu cyitwa azote naco iyo cabaye cishi amazi nkukura odoro wiserma agaca agenda mu nzuzi cyaye mu biyaga ahasha forme ico bita le nitrate. Ico gihe iragira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu. Ubushakashatsi bw'abahinga bigaragaza ko forme ico bita ma metamoglobinemine nazo zituma zitera amakanseri mu mubiri w'abantu canke zigatuma zica amaserire atuma ngo amwuka abantu bakoresha oxygene udasirikira neza mu mubiri w'abantu. Abantu bakarigwa n'izo ngwara ziterwa na nitrate nyinshi mu mubiri na damu bafise imbanyi zakunda gukoroka canke abana bakiri bato bameza 3 barahura nizo bibazo no gupfa bagafa kubera abavyeyi babanye nitrate nyinshi y'amazi agiye mu migezi canke mu nzuzi cyane mu biyaga arimo fosforo nyinshi fosforo ituma habaho kugwirira na kwishi kw'ibyatsi byo mu mazi bica biza bibuza ubuzima bw'ibindi byatsi biri mu mazi reka mbere n'ibinyabuzima byo mu mazi kuko bituma ibyatsi kama biba bisanzwe biri mu mazi n'ibikoko bibora ugusijene nk'ayo mazi yarasanzwe anyobwa n'abantu yagiyemo izo za nitrate n'izo za fosforo kubera umurengera w'amangira bayakoreshejwe kugira ngo abantu bazosubire kuyanywa bizosaba ububasha bwinshi n'ubugiye bwinshi leta ishiramwo kugira ngo isubire gutreta y'amazi kugira ngo ashobore kunyobwa abumva rero dushusanga ikigudu cy'amazi mu myaka iri imbere cyamaze kuba umurengera
aha ni ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho buta
cyari kiganiro ku isoko.